Hii ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ni jiku wa shikiliza ibigani ya radio mukiruni ya mukia Rwanda. Miliweneza nchuti mwese tulikumwe kuri munsi wa kane itariki mirongo itatu n'esheshatu y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Kugera mu masaha sita z'ijoro haza igihuhusi cinshi gushika aho amazu aguruka ari menshi cyane, aba amazu yabomotse, bamwe bagiye gusembera ku babanyi babo.
Gutuma ishuri risambuka, amabati yose na sharupante yose byose biri hasi, amashuri atatu ya fondamentale mu bindi bw'umunani mu icenda bari mu bibazo. Mugabo n'umunsi hasanzwe hari alternance, ejo ntibazokora examen.
Abo ni bamwe mu bantu bahuye n'ibyago by'imvura isegenya muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye igenwa rya Musenyeri Mukuru Bernard Ntawuturi i Roma guserukira ishengero Anglikane, hamwe n'inkuru y'umutama w'imyaka mirongo irindwi yarayishwe atewe grenade mu ntara ya Gitega. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Abantu 19 barakomeretse cyane, amazu arenga amajana atatu arasenyuka, imirima itari mike yatwarwa bitewe n'imvura isigenya yaguye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu muri komine Gihanga intara ya Bubanza. Musitanteri wa komine Gihanga yemeza ko abahuye n'ibyago ubu bari mu kangaratete. N'inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikabanyana.
Bibintu byabaye igitangaza cyane kuko haje imvura sindamusiga. Aha iwacu mu village ya kabiri abantu
bose. Uwo ni umwe mu banyagihugu bo muri village ya kabiri ya komine Gihanga, ahakomerekeye abantu 19 mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu baguwe ko n'impome z'inzu biturutse ku mvura yaguye irimo n'igihuhusi. Naho Imana Marie Chantal wo mu kigwati cya kabiri cya komine Gihanga yabwiye Ijwi rya Amerika ingene iyo mvura yari imeze.
Iyi mvura yatanguye isaha zitatu z'ijoro abantu bagiteramye irabandanya kugera mu masaha sita z'ijoro, haza igihuhusi cinshi gushika aho amazu aguruka ari menshi cyane, aba amazu yabomotse, bamwe bagiye gusembera ku babanyi babo.
Iyo mvura yatumye imiryango irenga ku majana atatu yo mu bigwati bitatu bya komine Gihanga itagiraho iki ku musaya. Umufasoni Nduwayo Julienne asanzwe ari umufakazi ntagira yacira n'amira kubera inzu yabamwe n'uruvyaro umugabo yamusigiye yarayihuye n'imvura.
Jyewe wajya nagahomera ngo narisanze n'umupfakazi, urumva icyumba cyose cyagurutse. Aha ndiko ndasembera kugira ngo ndabe yuko abana boronka aho barara uyu munsi. Imvura yaguye tucicaye, hanyuma rero nyine ca turara ku mubanyi bivanye n'uburyo hari mu ijoro tutari kuronka duhava duterurira ibintu ca turonka tukikumusaya kugira buce turabe ingene twokwiyerana. Je nsaba yuko leta yo dufashe ikadushika ikatugarukira kikara ibyo bintu byononeka.
Samazu y'abanyagihugu gusa yasidutse kubera imvura y'uyu wa gatatu muri komine Gihanga. Ibisakazo by'ibirasi bitatu byo ku ishuri nshingiro rya Murira ya mbere byaraguruwe n'umuyaga. Umuyobozi w'iryo shure Ndirukugira Alex avuga ko ibyaraye bibaye bije kuburagiza ikiringo c'ibibazo barimwo.
Imvura yaguye mu ijoro yashoboye gutuma ishuri risambuka, amabati yose na sharupante yose byose biri hasi, amashuri atatu ya fondamentale mu bindi bw'umunani mu icenda bari mu bibazo. Mugabo n'umunsi hasanzwe hari alternance, ejo ntibazokora examen. Tubona tuvise ibibazo cyane kuko ntizoronka abantu bashobora gukorera ibibazo. Twebwe uburyo ntabwo dufise, ahubwo dusaba abashoboye kudufasha ko bodufasha kugira ngo turabe yuko abo bana batogwa mu muhororo ya kino kiza c'imvura kugira ngo bashoboye kubandanya ivyigwa twari no mu gihe c'ibibazo.
Iruhande y'abakomeretse ubu bariko baravugwa hamwe n'amazu yasambutse, imirima ntiyasigaye inyuma kubera imyuzure nk'uko bivugwa na musitaneri wa komine Gihanga Leopold Ndayisaba. Co kimwe n'abarongoye bari bafise icizere ko muri kino gihe c'impeshi hoho bazimbura bagereranije n'agatasi kabasize mu kangaratete kubera uruzuba. Uwo mutegetsi avuga ko biriko biraba ari ingaruka zihindagurika ry'ibihe.
Mu gatasi murazi yuko ku vy'ukuri habonetse izuba ritari rike, hanyuma ubonaho mu mpeshi mwana yuko hatanguye kuza imvura ivanze n'umuyaga nihindagurika ry'ibihe. Twari twizeye yuko tuzo kwimbura mugamo urabona yuko bibananije kuuye abanyagi bashobora kongera kugira ingorane. Mugaba turizeye kumbure iki gicemwe ko bitazobandanya.
Musitanteri wa komine Gihanga ashimira abarongoye bahaye indara babanyi babo baraiba huye n'ivyago akabasaba kubandanya n'uwo mutima wo gufashanya avuga ko aze yamaze gutabariza abo banyagihugu ubu batagira cefo ca ruguru
twamaze gutanga raporo kubadukuriye kandi tukasaba n'uwo muntu wese afise ico yofasha gufasha tugashima n'abantu bimvukira bamwe bamwe baje kuramya imiryango yabo nico turagishima cane gose tugashimira kandi nabo utwara karere k'ubuvuzi kampanda nabo nyene ahishikiye agashika kwa muganga akaba yavuze ati byo byiza babanje kuvura abantu yo kwa kamahera nico turagishima cyane gose hama kandi kubana yadusaba n'umuntu ashaka kugira ico afashije kuza gufasha uko murumba yuko abantu batagiraho baba no kwishura umumva abanyeshuri batagiraho biga kandi murazo kubari mu gihe cy'ibibazo
no mundwi heze imvura nyinshi ivanze n'igihuhusi yaguye muri komine n'intarabubanza yatumye amazu arengije na y'abanyagihugu asambuka amahegitara atari make y'imirima arononekara igihanga mu ntarabubanza Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste. Umutama w'imyaka 70 yarayishwe atewe grenade mu nzu iwe ku mutumba wa Gasenyi muri komine ya Nyarusange intara ya Gitega hagati mu Burundi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidele Nsabimana.
Umutama yari agandaguwe atewe grenade muhiriwe ni Yakobo Bukobero yaba ku mutumba wa Gasenyi komine Nyarusange intara ya Gitega hagati mu Burundi. Aho twashika ku mutumba wa Gasenyi igihe cy'isazine zo ku Musase twasanze abapolisi bari kumwe na mustanteri wa komine Nyarusange Ferdinand Nkurikiye bakiri mu matohoza. Ferdinand Nkurikiye mustanteri wa komine Nyarusange yatubwiye ibyaraye bibaye kuri uwo mutumba wa Gasenyi.
Hari igihe cy'isaha zine n'inusu z'ijoro aho abagizi ba nabi batera umutama yitwa Bukobero Jacques hanyuma baca bamena idirisha bamutera grenade hanyuma acarita bimana baca bagenda batwaye ibintu yarafise matera imunzu zose yarafise twibaza ngira ngo namahera yoba yarafise ko bayatwaye ntitwovuga duti amatohoza ageze ngaha kuko igikorwa kirabandanya
ariko hari bamaze gufatwa kuri zombo z'amatohoza
byo kuri nta barahagarikwa kuko nabo twumva nabikekwa ariko nta matahoza byo kuri twovuga yuko araboneka byo kuri hamwe umuntu yovuga ati twagiriza naka no kuvuga igipolisi kiracyariko kirabandanya gikoresha ubuhinga cize kugira ngo kirabe yuko hari abomenyekana muri abagizi banabi.
Uwo mutware wo ku rwego rwa komine yikeka ko ubwo bubisha bwakozwe n'abasuma kuko bagiye bamusahuye ibyo atunze mu nzu.
Tubona yuko umenga bo bari abasuma bakaba bikeka yuko yoba yabamenye bagaca bavuga bati kugira ngo amatohoza ntamenyekane tugende tumwishe nico turiko turaraba aho twashika aho hantu turiko turaziheza nico kintu twabonye kugishoboka
nta numwe yaba muri iyo nzu babana
uwo mutama yibana muri iyo nzu nta numwe babana uwo mutama kazi amakara yaragize iminsi amukitse agwariye ibujumbura no kuvuga uwo mutama niwe yaba muhira wenyene.
Umwe mu babanyi b'umuhisi Bukobero Yakobo yabwiye ijwi rya Amerika ko nyakwigendera yari umuntu abana neza.
Nta wabyutse ngo aje kuraba kuko twe tumenyereye ko iyo habaye ikintu havuze induru ari abantu bashwa baduka ko atanduru twumvise urumva ntiwashobora gutahura uri mu nzu ngo wumve ngo uvuge kwa nakaca nyumvuge ngahantu hari twabimenye mu gatondo tuvyutse ababanyi hagize abaduka bakazaravuga ati kwa nakara ihaguyiba yarabanye neza n'abantu abana bamukunda ahubwo vyadutangaje.
Mustaneri Ferdinand Nkurikiye avuga ko muri rusange umutekano wari mwiza ariko asaba abanyagihugu b'inyarusange kutijaja.
Dushobora guca tubwira abene igihugu nuko baguma birarira kuko abagizi ba nabi bariho ikimenyamenya nuko mutamara ibagandaguye hamba bakagira ko bamusahura aha muca mwumva yuko hariho imbura kimazi aho kuja gukora aja gutera abantu barondeye utwo batunga nabo bagaca bagenda kutubanyaga hanyuma bagaca abanyagara n'ubuzima bwawe.
Mwisi Bukobero Yakobo ni se wa Ntikazohera Venerando umugwiza atunga azwi cyane mu ntara zo hagati no mu buseruko mu Burundi ku mutumba wa Gasenyi muri komine ya Nyarusange. Fidele Antoine Nsabimana, ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidele. Musenyeri mukuru Bernard Ntahoturi aherutse kugenwa mu kibanza cyo guserukira i Roma kwa Papa utwara ishengero rya Anglikane ku isi. Ntahoturi abaye umwirabure wa mbere aronse ayo mabanga asigura ko ari iteka ku gihugu cy'u Burundi n'abarundi bose. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Iruhande yo kubintumwa y'urongo y'ishengero ryange kandi ku isi Roma kwa papa Archevêque Bernard Ntahoturi azonarongora kandi ikigo cy'abangirikani Roma nyene. Aya mabanga yatanguye gushirwaho mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatandatu. Musenyeri mukuru Ntahoturaba Munyafurika n'umwirabure wa mbere muri iyi myaka mirongo itanu aganywa muri ico kibanza, namubajije uko yakiriye ayo mabanga.
Jena yakiriye yuko ari iteka ntewe ku ruhara rwanje nk'umuntu n'umuryango wanje, ariko cyane cyane kubona rero yuko uwa mbere w'umwirabura agiye muri ico kibanza ari umurundi, numva yuko ari iteka ritewe iki gihugu cacu n'ishengero rya Anglikani mu Burundi, eka mbere n'abakristu bandi bari ngaha tumaze imyaka n'imyaka dusangiye igikorwa c'ubutumwa. Nkaba benshi mfatira aka kanya kugira ndabasabe nkuko banyu badusengera mu mabanga yandi ko bobandanya badusengera kugira ngo n'iryo teka dutewe muri iki gihe tuze turirangure, tuzi ko dushigikiwe n'abakristu, tuzi ko dushigikiwe mbere n'aba nyagihugu b'i Burundi ko nabonye nitusobaserukira.
Ivyo Archevêque Ntahoturaba serukiramwe abarundi si ivyo gusa, asanzwe ari cegera c'umukuru w'umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi sévère. Aya mabanga yarasanganywe yemeza ko atagishoboye kuyabandanya.
Jewe aya mabanga nzo yatangura mu kwezi kw'icenda, uwo nasubiriye nawe yagiye mu karuhuko. Ukwezi kw'icenda ye ni kwagera je nzoca nja kuba niko bitegekanijwe, noca ndayarangura ndi Roma kuko urabona hoho si hafi y'i Burundi, si bya bindi uja mu biro hanyuma ugataha ngaho wasubika zinduka. Amabanga avuga yuko noba mfise icicaro kandi nkaba aho ibyo bikorwa biri. Nkuko nababwiye umuntu atagombye kunanirana n'ukugorana kuva mu kwezi kw'icenda ntakiba ngaha i Burundi, sinovuga yuko noca mbandanya n'ibindi bikorwa ngaha byaba ibyo mu ishengero canke byaba iryiteka igihugu cari canteye kuba icegera c'umukuru w'umurwi urondera ukuri n'ukunywanisha Abarundi.
Naho yiteguriye kubusezera, Musenyeri mukuru Bernard Ntahoturi yemeza ko uwo mugwi ari nkenerwa kugira ngo Abarundi bubake igihugu gishingiye ku kuri no guhariranira. Mugabo yibutsa ko ari ikorwa c'Abarundi bose.
Nuko iki gikorwa c'uyu murwi atari c'abantu 11 gusa, ni c'Abarundi bose. Kuko nimba Abarundi tugomba kumenya ukuri, nimba Abarundi tugomba kwogorora, nibyo kuri ko twese tubiza guhaguruka tugashigikira, kandi tugushigikira gusa ariko ahubwo no kumenyekanisha ibyo tuzi mu buryo bituma Abarundi bogorora, Abarundi bakira, kandi Abarundi bavuga bati iri bara ryadushikiye aka kabi kadushikiye ntikazigashikire abana bacu mu biri imbere. Tukiyamirize twese atanumwe avuyemo tuvuge tuti biraturaho. Uyu murwi rero uzogira icishitse ko cukuri ciza igihe twese Abarundi tuvuze kwa ruwacu kugira bari twebwe dukira kandi bari twe dukiza igihugu cacu.
Archevêque Bernard Ntahoturi w'imyaka 68 warongoye diyoseze ya Matana asanzwe ari mu rwego nyobozi rw'inama nkuru y'amashengero ku rwego rw'isi kuva mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na 98. Hagati y'umwaka w'2005 n'2016 naho yarongoye ishengero rya Anglikani mu Burundi. Naho yavukiye agakurira mu Burundi, Musenyeri mukuru Ntahoturi yize igice cy'amashuri yiwe mu Bwongereza kuri kaminuza za Oxford hamwe na Cambridge. Eloge uri kaneza Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha y'isaa 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika risamiranye i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. mu Rwanda amenyesha makuru bagomba gukorana gute n'abanyapolitika mbega umenyesha makuru asanzwe ari umunywanyi w'umugambwe kanaka abafise ubwigenge mu mwuga wiwe umenyesha makuru nkuko Robert Mugabe Bob abivuga umenyesha makuru ntakwiye kuja mu mugambwe Robert Mugabe umenyesha makuru arongoye ikigo citwa The Voice Limited gifise ikinyamakuru citwa Great Lakes Voice ibiyaga bigari canke ibiyaga binini hawe hamwe nabo bafatanije bariko barashinga kandi televiziyo yitwa The Voice TV ivyo ni bimwe mu byo mugenzi wacu Thomas Kamirindi yayaze nawe mu kanya gaheze reka tubatega amatwi
itangazamakuru cyangwa se umunyamakuru bari ijwi ry'umuturage abari ijwi ry'abaturage baba bari mu ishyaka n'abataririmo birumvikana ndetse n'abari mu yandi atandukanye noneho umunyamakuru ari mu ishyaka abafite umurongo agendera mu murongo w'iryo shyaka ubundi ntabwo ari byiza yuko umunyamakuru ajya mu ishyaka ariko hari ahantu nanone nabwo mu bihugu byinshi usanga amashyaka afite ibinyamakuru cyangwa se usanga nyine hari abanyamakuru babarizwa mu mashyaka ariko bene ibyo ngibyo nyine biba nyine mu gihe bishoboka cyangwa bigatuma itangazamakuru ryakora mu gihe hari icyo twita media diversity mu gihe haba hari ibinyamakuru byaba iby'amashyaka byaba ibitari by'amashyaka ndetse mu gihugu cyoroshye gutunga cyemerera ibinyamakuru byinshi kubaho noneho hakabaho imirongo itandukanye hakabaho ibinyamakuru by'amashyaka hakabaho ibinyamakuru by'amadini hakaba ibinyamakuru bisanzwe by'abantu babigize umwuga mu itangazamakuru noneho kuri jyewe mu buryo bw'ubwigenge n'uburyo bw'umwuga w'itangazamakuru umunyamakuru agomba kuba ijwi ry'umuturage akerekana uko ishusho imeze akavugira uri mu mashyaka n'utari mu mashyaka
none se hari uyu witwa Mupenzi Simeon watwandikiye kuri Facebook ati ndabaza ubundi umunyamakuru yemerewe kujya mu ishyaka iri cyangwa ririya
nategeko ribuza ubundi gihe tuvuga hano bikubiye mu bintu bibiri hariho amategeko y'itangazamakuru hariho n'amahame y'umwuga none dusubire ku mategeko nategeko ribuza umunyamakuru kujya mu ishyaka ariko mu bunyamwuga bwe bw'umunyamakuru n'ubunyangamugayo butuma atajya mu ishyaka kugira ngo ashobore gukorera uri mu ishyaka n'utari mu ishyaka no kubereka ishusho ikwiye y'igihugu no kwereka abaturage ibigenda n'ibitagenda uburyo byashyirwa umuti
noneho hari undi witwa kuri Facebook yise Boda Boda waravuga ati ese buriya umunyamakuru w'u Rwanda yakorana n'abanyapolitiki batari ku ruhande rwa FPR akabaho urabitekerezaho iki Bobo we
birashoboka kuko mu bintu bimwe bari bamaze narimaze iminsi mu bibazo byo gukurikiranwa n'iperereza rikorwa mu byo bandegaga no kuvugana n'abanyapolitike batari mu Rwanda ariko babwira yuko uwo navugana nawe wese yewe n'umuterariste nemerewe kuba navugana nawe mu gihe narimwe kumukorera cyangwa se narimwe mu migambi ariko mu gihe ndimwe gushaka amakuru mu mwuga wanjye wo gushaka amakuru rero jyewe benshi ndabavugisha keretse utisanzuye kuvugana nanjye
hanyuma nanone hakaba na Simoni Sibomana nako Amri we akavuga ati mu Rwanda nta banyamakuru babayo abita abanyamakuru n'abavugizi ba FPR n'abogeza umupira gusa urabivugaho iki Bobo we
nuko mbona abantu benshi birirwa bavuga ngo na abanyamakuru bahari mu Rwanda iyo urebye ibyo mu maradiyo yabo y'amashyaka yabo iyo ngiyo hanze aho bari birirwa bavuga ko bibera mu Rwanda babikesha amakuru aturuka mu Rwanda kandi yandikwa n'abanyamakuru bo mu Rwanda kuvuga ngo mu Rwanda n'abanyamakuru bahari ubwo biba bishaka yuko yenda n'abakora nk'uko ushaka kubitekereza ariko hari abahari n'abantu nta gihugu kitagira abanyamakuru ntabwo barahari ariko yenda badakora nkuko harabumva yenda ko bari mu mashaka cyane cyane bivugwa n'abanyamashaka benshi babumva yuko bashaka iyo leta kivaho bakavuga ati umunyamakuru utavuga ko leta ikwiye kuvaho ubwo umunyamakuru naba ubwo icyo gihugu n'abanyamakuru ba so mu byo itangazamakuru rigomba gukora harimo kwirinda kujya mu ntambara z'abanyapolitiki.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri telefone dufite Victor. Victor,
hey.
Akabazo kawe?
Nasha kubaza Robert, n'umwe mu bantu ndagukurikira cyane hano Kigali. Ndetse sinatinya no kuvuga ko arabamufata nk'umupoza wa FPS. Ibitekerezo bye nawe arabizi ariko mu biganiro byakora abandika abatelefona bamushinja ko peut-être ari umupoza wa FPS arabizi nawe ngira ngo.
Ariko se Victor, wibarije gatoya kuba umwopoza wa FPR ni icyaha?
Oya, si icyaha kabisa.
Nukubera kuvuga ngo bamurega ubundi umuntu aregwa icyaha
yumva ko utari mu murongo umwe n'ishaka ariko ubutegetsi. Mbese bimwe byo muri afurika bumva ko ugomba kuyoboka kwa ariko iyo ugaragaje ibitagenda ariko udasesereza ugerageza gukosora ndumva nta cyaha kirimo. Nashaka kumubaza rero kuko ndamukurikira cyane, iyo amaraporo asohoka hanze agaragaza ko itangazamakuru mu Rwanda riri hasi nta bwinyagambure ifite, we abivuga iki mu gihe ari umwe mu bantu tuzi ko avuga adategwa yisanzura akabona ko ayo maraporo asohoka kandi byinshi bikavuga ko ayo maraporo ajya gusohoka baganiriza abanyamakuru bari mu Rwanda ariho batanga izo ripota hanze zigatuma badushyira ku rwego rwa biranatangaje no kubona mu myaka ibiri ishize 2015-2016 twaraje inyuma y'u Burundi muzi n'ibyabereye i Burundi batwika amaradiyo n'iki abanyamakuru buzuye hano i Kigali ni benshi b'Abarundi, we abivuga iyo badushyira ku rwego rwo muri za 1995 muri za 2000 abivuga hi
mu rwego amaraporo yerekeranye n'itangazamakuru
ko nta bwisanzure buhari mu Rwanda, nta bwinyagambure w'abanyarwanda batavuga, nta munyarwanda uvuga igitekerezo cye, kandi ibiganiro byewe kenshi nkurikira arabizi ari biba mu maradiyo yigenga na radiyo y'igihugu, hari amajingo anyuraho abarimo bahanganye n'abandi banyamakuru wumva ibintu bitasa ukurikije n'ibivugwa hanze ukumva nk'izo jingo zinyuraho nawe arimo wumva ukuntu bahanganye wakumva n'izo raporo ziriva hanze ko abanyarwanda bakisanzura ukibaza ko ari ibintu bibiri bitandukanye. Ni nkamubaza we abisobanura gute abivuga iki mbese we mane.
Urakoze Victor, we reka hita gusubiza.
Sinzi niba Victor akiri ku murongo, niba ashobora.
Victor guma ku murongo.
Aracyari?
Yego arahari.
Ndahari. Ahubwo iki ni ikibazo nakagombye kumubaza. Victor, wowe nk'umunyarwanda wumva wisanzuye kuvuga icyo utekereza? Ngewe kabisa ndisanzuye no kuba namamagaye niko nyine ntabwo mubaze ikibazo kimwe. Ya niki ubona kikosa rimwe FPR ikora? Icyo mbona FPR ikosa ikora muri rusange mbo ni aba muri rusange cyangwa mu mwihariko? Ngiye mbona ko wenda ugiye kureba mu haba abawupoza bari hanze kugira ngo baze mu gihugu bashobora kuba bataborohereza cyane mbo sizi niba bataborohereza kuko ari abapolisisi cyangwa ari kindi, iyo numva ko baba bafite uburenganzira bwo kuza batikandagira batabanje kujya gutanga abagabo nibaza ko ari ikibazo kiba nawe ubundi nge mbona nta ubwisanzure burahari kuko n'abaza kwitoza hano baritoza tureba ntawe udushyiraho igisuro cyo gutora uwo tudashaka. Numva ko
urakoze reka mbanze nkusubize icyo warumbajije. Urakoze no gusubiza ikibazo cyanjye. Ikibazo cya mbere, hariho ubwisanzure bw'umuturage gutanga ibitekerezo bye, ariko hariho n'ubwisanzure bw'itangazamakuru bwo gutangaza ibitekerezo by'umuturage. Ibyo ni ibintu bibiri bikomeye. Icya mbere ni ibitekerezo by'umuturage, ariko itangazamakuru rero rikeneye ubwisanzure, uburyo bagira n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo by'abaturage kabone naho byaba bishimishije ubutegetsi buriho cyangwa se budashimishije ubutegetsi buriho. Ikibazo gikunda kuba mu gihe mu Rwanda hari ugutambutsa ibitekerezo by'ubutegetsi buriho budashyigikiye. ni nayo mpamvu niba ugikurikira wambwiye ko arumurikira ariko aherukaga kunyumva amaradiyo mu Rwanda ryari hashize igihe kubera icyo kubera ko bababwira bata uyu muntu uyu nazongere kuvuga akahita babikora ubu hari amaradiyo menshi cyane nashobora kuvugira ubu ngubu byarangiye.
Victor, uranyuzwe n'igisubizo aguhaye?
Mbonye ntabwo nyuze neza, nashakumbaza iyo umuntu yimye ijambo yari arifite eske wenda akanabikora wenda akazabizira tukaba ko yazize igitekerezo cye. Numva ko umuntu nimba hawe uburenganzira bwo kuvuga ntavuge, akenshi uburenganzira baba bwo ariko kuvuga.
Ariko se Victor, buretse Bob bumbabariye gatoya. Bumbabariye gato Bob. Victor we.
Yewe.
Bob amaze kukubwira yuko ntabwo inyagamburiro agifite mu maradiyo mu Rwanda, ati ntabwo bakinyemerera. Ayo maradiyo niyo babujije kwemera ko Bob ayavugiraho. Ubwo se ntabwo bamubujije uburenganzira bwe?
Mbo wenda ibyo turabimenye, kuko ntawe yigeze abimenya ko bamubujije.
Noneho rero urabimenye. Victor urakoze.
Okay, murakoze nawe.
Eh Bob, komeza igitekerezo cyawe naguciye mu ijambo.
Ikindi nanavuga, hari uwambajije ku maraporo. Amaraporo hariho amaraporo asohoka menshi avuga ku itangazamakuru, ariko iyo urebye itangazamakuru kuva igihe cya Jenoside muri 1994 izindi nzego z'igihugu zagiye ziyubaka, ariko muri sekiteri y'itangazamakuru ukabona nta terambere rihari. N'ubu bwiyongere ubucucike bw'amaradiyo amaze kugera kuri 34 ntabwo yari amara imyaka 5 ariho, ni amaradiyo atangiye bushyashya. Ariko nabyo iyo wumva icyo avuga ikintu kimwe bose bakagisubiramo n'ayo mateleviziyo n'iki. Ibyo rero inzira iracyari ndende aho umunyamakuru yumva avuga yisanzuye kandi nankurikiye, atari buhamagarwe aregwa icyaha ngo cyo kwangisha rubanda ubutegetsi buriho ndetse no kwandamayindinga otoriti y'ubutegetsi cyangwa se no kuteza imvururu muri rubanda, mbese ibyo byaha birifane biraho ngaho. Ikindi mu maraporo ayo ngayo icyo avuga aba ari amaraporo ashingiye ku bushakashatsi bufite icyo twita research methodology. Rero muri research methodology y'abo bantu bose bakoresha nayiragaragara kuri jyewe yewe no ku bandi bashakashatsi ngo bagaragaze bati harimo ikibazo cya methodology kimeze gutya. Ushobora kutayemera ariko iyo methodology ya research, ariko twemerane yuko ari metodoloji yemewe mu scientifically. Ibyo rero nk'ubu hariho ikigo cyitwa RMC kigenzura itangazamakuru mu Rwanda kize gukora ubushakashatsi bwo twakwita State of Media Report, bugaragaza ko ubwisagaruro bw'itangazamakuru bushingiye buhagaze mu Rwanda bakoresheje research metodoloji ya UNESCO metodoloji yemewe mu rwego mpuzamahanga, ariko bayibuza gusohoka iyo raporo. Ni ikibazo gikomeye kubera yuko ubutegetsi bwumva buri ku kintu cyo kijyanye na isura y'igihugu no kubaka isura y'igihugu no kugira ngo bari sensitive cyane kureba yuko isura y'igihugu isa mu mahanga igomba kugenda imeze. Ariko nyamara ikibazo ntabwo ari raporo, ikibazo ni igitera ni igituma ibyo bibazo bihari. Aho kugira ngo ubyiteho ukita kuri raporo nta kintu uba ukora, ugomba kwita ku bibazo biri bihari.
Uruhagarara.
Urahumiwe! Mbega mana yanjye, ibi bintu tuzobikura gatwa imbere.
Ukwikekana.
Ehe mwishwanje tugasamara, baradufitiye ta twese.
Banirumve ko.
Ngo nje kwisuka mu bitanda. Ishwi data wanje ntibizohava bimpitana. Ishwi da.
Abuba ukaguhagararira ineza.
Twaze biraturaba. Tureke ibintu byangare tubone. Byongera nisinye.
Abandi bahise mu rukundo.
Shiri wanje. Urukundo ngukunda ruruta byose. Ibyo ukuri umusereko nanjye nkaba umurengero. Mafu.
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika. Iminsi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage n'abandi.
Nchuti mwese mukunda iradio ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha turashimiye ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Faxila yadufashije kwigiranya ibiganiro twabateguriye turashimiye kandi namwe nchuti mwese ko mwateze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mu kumviriza ibindi biganiro vya radio ijwi rya Amerika mugire rero amahoro nimugoroba mwiza mwese tukaba kandi tusubikora rika ijwi rya Amerika ryabandanya ibiganiro vyaryo.